Fonira sona imvura hanire kugwa Ganji yawe umuvura itemba na Ayiwe ndamenya nerekeza Ayiwe ayiwe ganji bunira vahe Ayiwe 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 ndamenya nerekeza he Ayiwe ayiwe ganji bunira vahe Ayiwe 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 Ganji yanje, nanjo ganji Tanzo movo wa itemba nyoko ndare hanze Ika ditondara, kuva naba Ibiza, yobitaba, simba nanje ndago Ayiwe, marawe, wajahe Ulinje, ibase, wajahe Nyabuje jeno ujenje, uvu sima numu kweje Ganji rahenze, udenze, kachashu kenje Wabasa gasuru bende, kuturu kakuga heme Nami ya gahabe na miche, misabu bufite sente Fonira sona imvura haniri kugwa Ganji yawe, umuvura itemba na Ayiwe, ndamenya nerecheza Ayiwe, ayiwe, ganji bunira vahe Ayiwe, 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 ayiwe Ayiwe, ndamenya nerecheza he Ayiwe, ayiwe, ganji bunira vahe Ayiwe, 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 ayiwe Ayiwe, ayiwe, ayiwe Chari nuzi Imbura yara mutsi Zwari binu nunzi Isuri yoga tinguida gafita fuzi Upjumbe Maru mfashi nunde Upjumbe Inyinya habe Amenyo nimi zate Konu mupambi Na winganji vehe Inyinya habe Amenyo nimi zate Konu mupambi Na winganji vehe Ayiwe, ndamenya nerecheza Ayiwe, ayiwe, ingaji bunira vahe Fonira sona imvura haniri kugwa Ganji yawe, umuvura itemba na Ayiwe, ndamenya nerecheza Ayiwe, ayiwe, ingaji bunira vahe Ayiwe, 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 ayiwe Ayiwe, 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 ayiwe Ayiwe ndamenya nerecheza he Ayiwe ayiwe ganji bunira vahe Ayiwe 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 ayiwe